Ini Radio Ijwi ya Amerika. Mwandanya gukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi ya Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda Washington DC. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi muri kumwe na Fidèle Yongabo ndabaha ikaze mu biganiro byacu byo kuri isaha.
Umuntu rero yihweje ibiriko biramu gihugu birerekana neza ko iyo ndwara ya demokarasi ifite ingorane. Urashaka guta abantu ba Kenya bari ku butegetsi kamerewe neza abarundi babayeho nabi.
Uwo ni Leon Sengenda Kumana icegera cy'umukuru w'umugambwe Sahwanya Frodebu.
Tubwire yo mugambwe w'adasigana icyo tubona nuko demokarasi iri kwishinga imizi buke buke ikomera inaga sinkekeranya ko mu myaka y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri, biri na gatanu, mirongo itatu, demokrasi azoba yashinze imitsi by'ukuri mu Burundi.
Uwo ni Olivier Nkurunziza, umunyamabanga mukuru w'umugambwe IPRONA. Bose bavuga ku rugero intwaro ya demokrasi igeze ko mu Burundi. Turavuga no kwishyira hamwe riharanira agateka ka muntu Human Rights Watch rivuga ko rifise amakenga ku kamara mpaka yemejwe mu Burundi ko ishobora gukurikirwa n'ubugizi bwa nabi haba mu gihugu no mu karere. Radio Ijwi ya Amerika i Washington DC. Ishirahamwe Human Rights Watch rivuga ko rifise amakenga ko kamarampaka murantunga kuri uyu wa mbere ukwezi kwa gatandatu imyaka 25 irangiye intwaro ya demokrasi itsinze mu gihugu cy'u Burundi. Mu mugambwe Sahwanya Frodebu babona ko demokrasi igeramiwe kandi itarashikwa ko mu gihe mu mugambwe IPRO nabo babona ko iyo ntwaro iri kirashinga imizi mu gihugu. Bamwe mu banyagihugu bobo bemeza ko abanyamigambwe bishyiriye inyungu zabo imbere aho gushira imbere inyungu z'abarundi bose. Ibindi kuri inkuru twumvirize umenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Raymond Zimana.
Leon Singenda Kumana icegera curonguye umugambwe Sahwanya Frodebu ari nawo watsinze amatora yazanye intwaro ya demokarasi mu gihugu cy'u Burundi mu mwaka w'1993. Yemeza ko inyuma y'imyaka 25 naho ibimenyetso by'iyo ntwaro bikahari demokarasi ibangamiwe cyane mu gihugu cy'u Burundi. Iyo ndongozi ya Frodebu yemeza ko intwaro zakurikiranye muri iyo myaka zashize imbere inyungu z'abari ku butegetsi ubuzima bw'umunyagihugu nabwo bugenda burasubira inyuma.
Umuntu rero yihweje ibiriko biramu gihugu birerekana neza ko iyo ntwaro ya demokarasi ifite ingorane. Urashaka guta abantu ba Kenya bari ku butegetsi kamerewe neza abarundi babayeho nabi kandi mu ntwaro ya demokarasi bategezwa kubaho neza, kuko icyambere mu ntwaro ya demokarasi ni ukubaho mu mahoro n'umutekano. Ibi bamurabizi ni kubaho ushobora kwishyira ukizana ugashyikiriza igihugu amaradiyo byashyikiye murabizi ni kubaho neza nta bukene urimwo. Noneho bukene turimwo buriko bugenda bubu bworo, inzara ni yose, ubushomeri ni bwose, ubumenyi mu mashure buriko burababu, abanyagihugu baba muri ibyo, urupfu, gupfungwa, kwangara muri mwe n'ivyo bihe. Rero kugira ngo intwaro ya demokarasi simba tarindi bishoboka, kuko itubakiye ku munyagihugu, itubakiye ku buzima bw'umunyagihugu, ntiba ari intwaro ya
mu mugambwe IPRO nabobo siko babibona. Olivier Nkurunziza umunyamabanga mukuru w'uyu mugambwe nahavuga ko hari twagiye turagorana, yemeza ko intwaro ya demokarasi iri kwirashinga imizi mu gihugu cy'u Burundi mu gihe abanyagihugu bishiriraho ababarongoye habaye amatora.
Turashima ko by'ukuri iyi demokarasi ikirashinga imizi hagiye harabaho ingora mu 2010 harabaho abanyepolitiki bashaka kuva mu matora bagashaka yuko dusubira mu biganiro kugira ngo iby'amatora ntibabyemere, cyangwa ugasanga uri ku butegetsi yatsinze nawe ashaka kuwo uwavuze aca mwiruka ko biratera uruhagarara. No mu 2015 nuko nyene, ariko turabona yuko abarundi bariko baratahura ko amatora ariyo nzira ishobora kuduha umukuru w'igihugu canke ba mustanter abashinga amateka twitoreye, kuko nta yindi ngendo ntidushobora gusubira inyuma y'amatora. Tubwire rero umugambo w'adasigana icyo tubona nuko demokarasi iri kwirashinga imizi buke buke ikomera inaga sinkekeranya ko mu myaka y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri, biri na gatanu, mirongo itatu, demokarasi azoba yashinze imitsi by'ukuri mu Burundi.
Abanyagihugu bavuganye ni Radio Ijwi rya Amerika bo bemeza ko muri iyo myaka abanyamigambwe atacu bafashije kugira umunyagihugu yumve ko ari mu ntwaro ya demokarasi. Aba banyagihugu bemeza ko abanyepolitike bishiriye inyungu zabo imbere, basaba ko abanyamigambwe bo kwicarana bakavugana ingene inyungu y'umunyagihugu yoshigwa imbere muri byose.
Twe twumvise ko haje imigambwe myinshi demokarasi ije mu gihugu byaratunezereye. Mugabo rero ko mbona abanyepolitike bo nyine ari bamema zuzuye bishaka kwikwegera ko ntibumvikane wajina ama n'ingingo twebwe biradutangaza cyatumaye mu maturi nyuma y'igihugu cyumwe ya demokarasi nayo cyo
abanya gihugu nta karusho baronse kugimiramo hati yafashije abarundi kuko ifasha abarundi bakwandanya baturatura abandanya bahunga birukanka abanya politike boje hamwe bakavugana neza bakaya kubandanya bakikimira kwa ya gihugu kandi abagihugu cy'abarundi bose menga ntibarondera abanya gihugu barondera indaza bo bonye
byo bavyiza abanya politike bicaye hamwe bakavugana abatwaye urucaje kabakizima kigakomera ntagende abanyamahanga badutwaye
ngo mu Burundi muri iyi minsi menga si mu Burundi menga ni munyamahanga hari urengana umupolisaga gufataza nakaranga muntu kamuhaye buri rimo dukaje kugira ngo ube muri bisere rutanga bibiri ayo mafaranga ukiye batangira ukaraba ntawe wibye ntawe ututse ntawe urenganye hanyuma rero tugasaba yuko umuntu yakwidegembya akavuga ati byendi mu Burundi mu gihugu cyanjye ushobora kwidegembya nta muntu ariko aranyoka kwinyuma
abanyapolitike twavuganye haba muri Frodebu canke muri Iprona naho badahuriza kukungena intwaro ya demokarasi yifashe mu gihugu hari ico basaba gihaze kugira iyo ntwaro itsimbatare bakagisaba indongozi z'igihugu c'u Burundi
abadutegeka cyane cyane mu nzego ziducira imanza bateza kumva ko bakorera abanyagihugu batikorera canke badakorera uwabagenye uwabashizeho ubutegetsi n'abatavuga rumwe nabwo bategerezwa kumva neza ko turi mu ngorane ntangere muri ico gihe rero baca bemera kujya mu nzira y'ibiganiro bo ntagira usubira kwiyumvira inzira gukoresha ingufu ntagira asubira kwiyumvira inzira yo gukoresha ikinyoma ntagira basubira kuganira n'abatariho hanyuma bashike ku masezerano arama kubaka igihugu gisubira kugira iteka mu makungu
icambere nuko hubahirizwa amategeko ubutungane n'agateka kazina muntu mu gihugu kuko ivyo nivyo nkingi zikomeye za demokarasi kandi abantu bakabaha uburenganzira bwo gushikiriza ibyimviro bitandukanye no kuvuga ngo imigambwe itandukanye mu gihugu igashobora gukora
umugambwe sabanya Frodebu mu kiganiro wa yabamenyesha makuru kuri uyu wa gatanu wasabye ko hoshingwa ishure ryigisha intwaro ya demokarasi kugira ritegure abakiri bato bashobora gufasha mu imbataza iyo ntwaro kugira bubake Uburundi bw'iteka bufise ijambo mu makungu ibujumbura Remonzi Imana ijuru ya Amerika
urakoze remo kuri iyo nkuru ishyirahamwe Human Rights Watch rivuga ko rifise amakenga kukamara mpaka iyemejwe mu Burundi ishobora gukurikirwa n'ubugizi bwa nabi haba mu gihugu no mu karere yamara umunyamabanga mukuru mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD Evariste Ndayishimiye na bamwe mu bagize umugwi uguhinyanyura ibwirizwa nshingiro menza ko ayo makenga atagira ifatiro ibindi kuri inkuru turabishikizwa n'umenyesha makuru wacu Eroje Wirikaneza
aganira n'ijwi rya Amerika Lewis Moj umushakashatsi mukuru muri Human Rights Watch ku mugabane wa Afrika yaribwiye ko ari imenyetso vyerekana ko kamara mpaka yemejwe mu Burundi ishobora gukurikirwa n'amabi mbere na karere kakandukirwa
absolutely I mean look we're in a context where especially in Burundi where it's pretty clear that the mainstream
na gukekeranya na cyane cyane mu Burundi inzira z'ukwigumiza ku butegetsi zikishwa mu bugizi bwa nabi nitwo kwibagira ko Burundi bwigeze kumara imyaka myinshi mu mahoro igihe naba mu Burundi nariboneye ubwanje nk'icyabona ingene ibintu byariko bitumbera inzira nziza ariko ingingo ya president Nkurunziza yo kwizigitirira ku kiringo cha gatatu c'impari n'ingene leta yifashe mu kuzimya imyiyerekano ikoresheje ubwicanyi no kunyuruza abantu nubwo nayo mu nyuma yabaye mu bugizi bwa nabi ibi byose rero byerekana icyerekezo kibi ubishize hamwe ubugizi bwa nabi buri muri Congo ku rugero twabibonye ko mu myaka myinshi biteye ubwoba aho duhagaze nka Human Rights Watch ni ukwinginga ya CNDD-FDD ishira mu irinda amasezerano ya Arusha ibiteye akoba kuko leta n'umugambi uri ku butegetsi ntaco binona mu gusuzugura amasezerano ahambaye nkayo ariko njangwa Gilbert Beko atwari shirahamwe n'Europe Burundi akaba no mubari bagize umugwi wo guhinyanyura ibwizwa nshingiro asanga ayo makenga atafatiye
na kintu na kimwe gishora kuba na twarabihinyanyuye neza ku buryo ibyo bamwe n'abandi basaba byose nibyo twashizemo twongera turanabunganira ubundi byo kuvuga ngo kubwizwa nshingiro gishora gutuma ngo habaho ibintu bibi byo bibi byotegwa n'abandi ngomba kubaha karorero nk'ibintu byashobora gutera ubwoba nuko abahutu abatutsi n'abatwa nk'ibwizwa nshingiro rishasha bo batibonamo ibice bari bemeranije sezerano ya Arusha 60% by'abahutu 40% by'abatutsi 30% by'abakenyezi nuko abatwa bokongerwa ibyo byose nta kintu na kimwe twakoze ko
maje nabagaruka ku byo leta yagiriza amashyirahamwe mpuzamakungu n'iryo akorera ririmwo ko iyo bagize amabi yakorwa n'abagwanya leta
we have published on killing of state officials particularly in 2015 when the head of the national intelligence services
twaranditse ku bwicanyi bw'abategetsi ba leta by'umwihariko Mexico mu 2015 aho wazatwara iperereza yicwa turabandanya no muri raporo yacu heruka tuguma tubwira imigwi gwanya leta kwitandukanya no guhana ubwikanyi ariko kandi aya namayari ya leta muri byose leta y'u Burundi nibaza ugisirikare n'igipolisi sende David Denayo ijejwe imbonera kure kandi kubwacu amabi niho nyangwa yagate yakazi na muntu ubikorwa niyo migwi ushobora kuvuga uti Human Rights Watch ntiyandika bihagije ku migwi gwana leta y'u Burundi nibaza ubikorwa n'abayikorera nayo mugambwe uri ku butegetsi ukabazwa iby'abanywanyi bawo bategerezwa kubibazwa no kubabeza kurusha batavuga rumwe n'ubutegetsi babwirizwa kwereka abagwanya leta ko badahohotera kiremwa muntu ariko gushika uyu munsi bakora igihushanje tubajije umuvugizi w'umugambwe Sende David de kubishikizwa na Human Rights Watch yaturungikiye inyishu mu butumwa Evariste Ndayishimiye umunyamabanga mukuru w'uwo mugambwe yashikirije igihe cyo kwiyamamariza gutora yego muri kamarampaka iheruka
Inzego 2025 inzego z'umutekano ntizari bwubakwe neza wa mugujeje gutatura matati y'amatongo ntiwari bwajeho imbere y'2025 ntibari bwashire wa mugu kumenya ukuri n'ukurekuriranira imigwi yose amasezerano y'Arusha yari yavuze umugambwe se DFDD niwe waje kuyishyiraho uno munsi ntagira abasubira kuvuga ngo umugambwe se DFDD ntiwemera amasezerano y'Arusha Akeza leo kari masezano ya Arusha tuzo kabunga munga kari tulagafise.
Njangwa na wagaruka kuri kamara maka yemejwe kwa 17 ukukwezi.
Tukeni tuona umurundi yola iyo mbira. Uteri ngorani kweri mgini zon shenje vishaka. Lakiri kubaru umva itaraja no mungiro. Ahuko uorindi lalikaja mungiro hanyma wakaraba yuko. Nzego zivijeju haleta idashora kushira mungiro. Javini.
Kuri uyu wa kane sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro ari nayo ijeje kwemeza amatora yose mu gihugu yaratanze ibitigiri ntabanduka bya kamarampaka ku 17 ukwezi kwa gatanu ivuga ko abemeje ihinyanyurwa ry'ibwirizwa nshingiro mu gutora yego barenga ibice 73% naye bari hakanye bakaba ari ibice 19 birenga gato ku ijana ibitigiri navyo byari byashikirijwe n'umugujeje wo gutunganya amatora sene urunana mizero y'abarundi rusaba nywanyi benshi mu batavuganwe n'ubutegetsi rwari rwitwaye muri iyo sentare rwisaba kwanka ivyavuye mu matora ya kamarampaka ariko gwarahebujwe kw'ivyo gwashikirije bitagira ishingiro eroje urika neza Nairobi ijwi rya Amerika
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC turashimiye Eloge kuri iyo nkuru muri uyu mwanya naho ni wa mwanya w'ikiganiro la benevolencia
Uheruka muri murikirukuri.
Urumva rero muri show.
Nashaka nyene ndabagore mumfashe gutegura urubanza rwo guca kumazi.
Ikasukungura n'ukuri.
Aho rero nase wangwa gasore sinzi nuko yoba yaramenye ibyabaye. Aha narageragege ndatelefona ku numero yari yarampaye biranka. Nikayemwe tutugira urubanza mucuza atigeze namenya ko muramwe yashengeye.
Reka basi tuzocisha itangazo ku radio.
None gasore wewe tuzogira ubanza bamugahinga gayemwe
eh mbe nubaracari kwa John
nubu ni yari yaranse kugaruka muhira
ureka ureke rukuri
none vyagenze gutega muhungu ko naheru kuri kwa John
none gatata wanje ko nakifisi yonja njogwa mu nzira ntogwe nibiguruka
harya ari abantu baragoye muhungu nuzobona birisha nguje narwo ngo musangiye umubabara mbe nti wosanga nabishe nyoko wawe bari muri barya nyene baza birisha
sa kwaga usanga hari cyo ubuzi kubishe mama
ekweba
mbira genzo kwereka icyo nikorera
reka ntuko ugomba kwihura
none hoho urabazi basi uraza bishe mama gagwaga
Zahavuye bigenda gute
mama we
Nibi
amazi ari hano mengo nturubura
aha
urumva ngina kanyiga wa muhungu
umugani wawe nakubwira uno munsi ntumengahe we yarengeje rekanya pe mereza ho gasabu nini kishe ko gaso
nyari bigira kaya nkuko
iyo menye nari gupfuma ndayashusha bugabo muhungu naje numva atari neza
bari kuyashusha nyene nibagirira inzo ya nivyugomba kugira kwete
yewe mugo banyina mpora numva bavuga ngo yakanye niyo meza ngo avuri ngwa
kera ningo nganyabuna yakajeje yambiye ngo nzinduke abashitsi batarashika
ngo nzinduke
nateze none
bigenze gute none mu guca ku mazi nimujye kunywa amatari ibyo bagira
numbaze sha barabigira cyane bareke ugira ni byangarukanira ma
nacho reka tunyarutse kwambare ndaguherekeze njya wosanga mugaba hari kindi bagomba kukubwira hehe abarundi baragoye
kashare kareka ibyo byose ndacho kwatacho baza kumbwira kiza kunyezere mugaba ndafakugenda none nugira gute
mbenda kubaza none ku rubanza wateguye kwambara impuzi zahe gagaso erika wangu ramenye rubanza ari gwawe
kasha none rubanza ari gwanje ushaka ndabigire gute
nese gwawe
inambara zina nini waraje ku mugozi niwe hari zina
sahi
zina ko zingana byagenze
oh ya ijya shati ni patre zyo kwambara mu guca ku mazi kuri mama wawe oh ya
ibyo kubegwa canke gusha dashaye wanje byararangiye
na kwanyi ijyo nyabyo ndakwemereye utegerezwa kubegwa iriga harya harabaza kwirabira kugira babe baritwe biheri ryinyo
birabasha bararaba ni baruha bareke na mama naramuhanje sinumva ikindi coza kimbabaza gusuma
oh yashaka so reka kuvuga ibyo ga umbirize
we baraba canke
reka ndagwe ya costume yanje mara nambara ku manza ndazi kandi kwigukwira
Mimi, uyimihama na ucho ambari kiga kwa hati.
Na ato.
Neka shagu waka kui gori. Kwa nafashi jivila kui yevini.
Ligaga, sorry. Hako ura anwezi. Uyumu nda gufata umu vukanyi. Urubanza nekizwa kuru gufasha. Ukomisho waka kosi. Kuba kurili mwe kugeza kui jana. Kugeza kuri amina.
Nini huu, iya wana gufisi mba mevili tiga kwa hati. Ibi huu kurangu lanu kujewi na hande ingila nuku.
Oh, ite nivisaha.
Sifisi nuku nungu shimi yangu.
Oh, ite nivisaha, chani gozi. Na jenda atikuwa vingi rangi zingorani.
Shaa.
Kandi uumba mahoro.
Nakubesha kagwaga.
Sabge?
Nukurije uu nuvumengo wetu na vukani. Abandi na hari nchuti. Ibi ingo hivyo sinuvumengo nubibigira uwe kwezi.
Unika shaka surenda kubazi. Nuziku wafuga mkirundi ngubafani kibara tukona mamarirani yiki. Uumugani na uro umba.
Shaa. Ife nukui na randa vyo umba mugamu.
Na habda mugamu.
Ndi kondabi wana nukuzi. Mwani zoku nshimira kwaga. Je na bimbona no shobora kwezi.
Ingoro wambare tunyaruke aho manyu uri kuratujana raba kusahurabe
none kumpaye costume yawe wewe uca wambara iki banzu nyereke kwanze yuza kwambara nawe
nibone kibazo je ndambara zisanzwe nakare mu rubanza zoba ndiko ndafasha abandi bikorwa
ego shagwa guzi kundakaza bose ndabikuru rubanza gwa mama gogenda neza ega nta wundi nizeye shagwa gatari wewe
Mbeye mucuzi wamenye kuba kajyari ko mperuka wewe uzi gutura gusa urabona iyo hema yawe gantuze we ingene wayimanitse neza gantu oh irabereye kwe
ntuzi kuvunitse acamenya gucumbagira mu bihe nke ibi nivyo tazura vyiga
asha eh muvuze ukuri kwe yego ururimi utiga zuvuga abasha uragwibuka rumenya pe
aha babyita kwideburura Mugaba hari hano ni hato sinzi ko ndahakwigwa.
Usha, chimi imana nyabuna naho ko waharose.
Mugani wawe. Nange imana ko ndaharose. Iyo taba wewe, babasore ntibari barahiye ko ndahubaka.
Ntuzi ko basangiye ubusa bitani bisamba. None ka mucuzi ndakubaza. Ibi bigegene vy'ibiti ko mbona wabisanza kigengaha niko beye.
Ntihari ngora nibiteye. Nivyuma. Ndazi ntihazobura ubikenera. Yarose twashira kumashika.
Ako nukuri kw'Imana. Eh, ubirekere ngaha gushika byume. Eh ndabiri ngene hamize. Uwo mwanda ubona hari wowe urekera ngaha gamucu.
Eh. Nyamba ugomba kuburantwe. Uri kurondera amasuku mu ikambi y'impunzi.
Eh? Umbehemwe neza cyane. Erega naho turi mu buhungiro tuguma turabantu. Ugira duca tubintu.
Emwe, je mperuka umuntu agiriye isuku mu rugi. Nayo murano mashitingi. Navya amasuku bikenewe.
Birakenewe nyene kandi ushima. Mba ngaho bikuyeho. Erega urugo rwacu n'urunyene mucu.
Reka kwitwenga akazuba. Utabura gutwenga.
Nitwenga.
Aho umuntu atagana hasaganiriza. Uhita mu rugo.
Emwe gayi. mbe none kuhagaya umbone yozo havuja he tubyegera nya byose nyabona em ntihagire na kimwe gisigaranga no muri wese ari muri wese urahagirira isuku mbanze ndeke ngaha
ego ndavyemeye data wanje ibyo by'isuku ndabibonye ngaha iyo nahora nta vyariyo
umviriza rero umuco ahanini isuku siryo ryaririnzanye
aho
jewe naraye ndiyumvira nchambona ko natwebwe twakwifatanya nabandi kwebwe
eh data wanje ndavyegeranye twifatanye nabandi mubiki
nagashaho umuntu twabanye kurya twakubahuka tukabaho nkuko mengo ntacyabaye
ibyo mugira byose jewe ntagira icyo musa ingorane mfise zirankwiye honyine rari ngene mvuye nyerera
mucho oya oya nuko ingorane zirahari mugabo hari icyo gutinyasha naho tutari rusange imigenzo yaho ntitushobora kuyibagira
imigenzo igira abahiriwe ndakwisaba
oya
hariya ko twasangira kagwa aha duhava tugakura hi
mbega mucuzi wabaye gutyo ryari usigaye uri gitipe nagira ni wowe nyabona wari kubyiyumvira ubwa mbere
niyumvira iki ubushonje ari yumvira ego mbisa negeranye ibyo bishishe nkore mama wanje ryasuku wari kurambwira
mucu aho rero uranetejeje ngo nitumugandarire ninge nagashaho yari inshuti akongera akaba umugenzi
ye ibyo byo kugandara nabyo nibiki habaye iki
none aho wicaye ngaho utazi ibyabaye rusange aho navugiye ga mucuzi ntuzi icyo ndiko ndavuga
reka mwishwanje n'agatelefone nahorana karatakaye
mama
none habaye
yewe kayewe ereka jeho nagira ngo urabizi
oya
zibera aho wamubonye kera
sa
yego
ziranyatswe ndakagoka zibera yarapfuye
aha natwebwe sha twarumiwe emwe ntacu umuntu akironka vuga
zibera yarapfuye kweri kazu byagenze gute
yo
yishwe niki zibera ningene yarakomeye
ningene muzo zakitsacho
I'm going to go to the house.
Ushavujwe niki cyangwa ushavurinde
uri nzaruri ngwara ubu nahise kinya
ibyo byose niba bite
none niba
aho naso nikamuhe
isonetse
wewe imbizi yose yaba ingorane ubucuruzi abantu utsendera
ko sendera ko none wako kugomba kwigira umumarayika aho ntabyo ubona
je nakuze mbona imvura iko zinikize mbona umuntu ashobora kukwisha imvura
eka wowe nibya bintu byawe uko niko wama ushaka kuvugira abantu bose kuba nyabuko hose si uko wari umeze
ahubwo urakwiye kwikiruka
nikivagute
urafise umugira mubi
w'umugira nyaba
mubi
w'umugenyi washikanze
ahindutse bibitse gute ngora
wawuhime ryari
ugumananye iminsi kandi umuti wo kuvura uwobonekamo wabishaka
kandi wowe ibintu byose waba ufata minenekwe mbe wiwe warayikute
oya ahubwo wowe urahira iyo ngeso iyo kwamubona ko ingorane ufise ziterwa n'abandi ibyo bintu ni bibi cyane
Mama, chenda kushize ndikiri, bonu mengu shaku faka.
Noni kuhihuta ofisi gaunda nyabaki. Wala wandi wasi watakinga.
Oya, nonu shaka tugumenga tuakuriki.
Uyari kwa
wanda ni kwa hizi.
Tue tuagani liza gasole, nonu wana tuko chadu tahunye.
Aliko gamami, gasole muraba, uwana sana ushaka kugani. Atari gwaga, uwana hara undi muna shaku bugish.
Chaiwe nukate daiche kufuga numbabine kuyumvira chane.
Aliko kura tangwe vya bintu vyawe.
Sha.
Kusa kubera yavuze ko hari ibintu zibera yagiye gizibanga.
Oya sharise, nawe nibishire mu kibanza cyanje. Uribaza kuvuka ugakura ukangana ukungana ukaza wumva icyo waruzi kuri atari icuri.
Mama, ibyo bintu shabireke. Aho nubona ko bigira bigutesha umutwe gusa.
Wapi?
Sha. Ibyo mwari,
sishobora kubireka. Ahubwo ngira ndabirondere nivuye.
Sha. Aho uri meya gente turi kumwe kweri. Ibyo nibigutesha umwanya. Atanisho bikungura
oya
ibyo
je numva nkeneye kumenya ukuri ibaze nawe kubaho munyu mukaza wumva ngo wibaza kuri si wuri nuwitwa ngo ni nyoko agacapfata bikubwira
none gashamwana
eh
ko ari kubikubwira yaciye akikana tabivuze ushaka ufyihote
wapi zobirondera mpaka ndabitore menye ukuri ko ndumuseruko cyane umurenge menye na papa wanje
sha uri namakuraje sindakubeshe ugambo na mengo na tivizo koro hila kweli
nondega shari uwe kumenyele kugira marushi yeshe mubzaka ise aona cho mfash
eka mbabarira mga mbabarira nukuri ije minubzago jewe nubishiremu tamanyi tafiti
uya shamfasha menye neza kuzibirari mama wanje kandi nukuri aho bizoca binyorera no kumenya papa
none nimba bose barapfuye umenya hoho umuvyo kufashije
nacho naho bo barapfuye nzomenya uwundi we nabo namukako izo nukuri birakwiye kandi noneho papa ashobora kuba kiriho
pemwa mi waraza cha kweli uribaza ko papa wowe yowakiriho ukauta muzi
none jibera wowe waho twabaniye ubona nari nzi ko ari mama wanje
eh ah rero warabyemeye gose ko ari byo
ahubwo nawe nawe ntera kagere ari warukwiye kwibaza igituma yadutumiye ko turi babiri wosanga hari ico yashaka kukubwira nawe
ipunda kwisavye aho gira utangura kubinshiramo jewe urahumba sinemere ito
umva uja turavye yumviye nimba yaragutumiye ko nuko yarafite ico akubwira kandi warabonye ko yapfuye adahejeje kutubwira ico yaduhamagari
Mwamuko bigenda kose ngukura tegeza kumenya ubwo bizomworohera nkuko Alisa imubwiye mukurindira re kumenya uko bizogenda reka twanze twasomere intererano mwatanze kubicegeheruka ariko imbere yaho reka tubibutse akazo kari kabajitwe mugenzi wa muhehe niyihanganiye inyigisho za papa cumba zo kuremeye kibibabandi ngo bacanishemwo none ubwo nyakoze amakosa mukubahuka kuvuguruza murongozi w'igisabisha Liku yumu situere kuli anire hema winyabiraba, ya giza tumgenzi wa muhe, ya giza neza chane, gukwari benshi binyegeza mujumba vya masengesho, wali kwa latera gira imbuto mbi, wongira wachanishamgo abandi. Uwende ya giza chanshikili za nisengi yungu Alexandre Wibu Wanza, kumutumba chimbizi, ya giza tumgenzi wa muhe, na kose ya koze, gukukaba nwagi wale mira, ivyo ivyo vyo sengonuko uvi vuzkuna abo vubaha, na chubo sanga wali kwa rakiza, gukwari wabuga iminyoma. Tuandanilize mu Ruyigi igisuru neza na neza Nyabitari aho nta bashinzi ko Jean de Dieu agira ati mugenzi wa muhe nyakoze amakosa ngo kuko inabi ibonetse nta utoyigwanya kukiretse basinda bibazwa ngo rero naho yewe umukozi w'Imana niyo bigisha ibitandukanya abantu ngo muvyemere ndagije Imana ari niwe mu minago nawo nyene nta boni ikosa ku mugenzi wa muhehe ngo ahubwo n'akarorero keza yerekanye na twebwe dushobora kubirabira ko ngo kuko abantu nkabo baragwiriye ngo rero mbwiye bati yamirijwe mu maguru masha ngo nuko ari abakuru muri iki canke kiriya ibara rishobora kugwa ngo nakari umukuru kizira kumutuka kizera kumuhanura Claudine niyo nchuti na wagira ati mugenzi wa muhe nakosa yakoze ngo kuko birumvikana neza ko papa cumba ataneza arondere abanyarusangi bose ashaka kwacanishamwo babure no hanura muhehe kutamaza aragendera ku kintu cyose ngo nuko akibwiwe n'umurongozi ngo kuko hari gihe usanga ari umurongozi mubi yipfuza kubibugwanko mu gutandukanya abantu abaciye mu migwi nkuko mubimenyereye bire ni wa mwanya twasomera akabazo ku gicemerere gukurikira Muhehe ni abandanya afata ko ingorane zose zibaye zitegwa na zijya mpunzi zishasha nibaza ko iyo nyifato ishobora kuzana iyihe ngaruka ukaba wifuza kwishyura kuri ako kabazo urahawe ikaze rungi ku butumwa bwawe kuri izi nimero arizo 61 ubusa ubusa 9 103 canke 75 888 950 eka no kuri uwo wese yifuza ikintu murikiri kuri WhatsApp narungi ku butumwa bwiwe kuri 61 ubusa ubusa 9 103 aheze yironkere igikino kundwi kundwi reka rero turangize tubibutsa ko cari gice c'amajana 550 muri gwa rukurikirane rw'igikino murikiri kuri murakoze naho uta
cari gikino muri kirukuri muzokwama mugikurikira kuri hajijwe rya Amerika misese 5 ku bisaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba muri kirukuri ni gikino mutegurwa na La Benevolencia
banywanyi n'abakunzi bijwe rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda Tumameshe ko mu gihe imirongo ya FM musanzwe mutwumvira ko yo bifise ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nkuko bisanzwe ku mirongo migufi itwa short waves mu gitondo guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 mwotwumvira kuri metero 225 metero 31 na metero 41
Radio ya Amerika ibiganiro twa twafitiye kuri isaha hani bigarukiye tubashimiye ko mwaduteza amatwi mwandanye modukurikirana mu biganiro byacu